kuri radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hivijiri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi bayikaze mu biganiro bya radio yanyu. Mu Burundi, abagore bo mu cyaro bavuga ko abakenyezi bagenze babo bo mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu nta kintu kinini bamariye.
Natwebwe batoba batanaca badufashe, twebwe aho tugarukira twe ntabyomba n'abariko baradufashe. Kandi se tanababona harimo bamwe bamwe tutanababonye n'ingene boba bameze n'igihe batoba.
Uwo ni umwe muri abo barundikazi bo mu cyaro babivuze mu cyumweru Uburundi bwahariye umugore w'umuhinzikazi. Perezida mushya wa Burkina Faso Ibrahim Traore yashyizeho minisitiri w'intebe w'agateganyo, umunyamategeko akaba n'umwanditsi Apollinaire Joachim Kelem de Tembera. Naho guverinoma ya gisirikare ya Guinea yifuje igihe gito cy'inzibacyuho, imyaka ibiri hakaba amatora. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Tugere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda, abantu batatu bari mu kato mu gice cy'ibitaro bikuru by'igihugu bagaragayeho indwara ya Ebola, yavuzwe na minisitiri w'ubuzima uyu munsi kwa gatandatu. Jane Ruth Acheng yanditse kuri Twitter ati: "Ejo abantu batatu muri 60 bari mu kato mu mazu y'Imurago byamenyekanye ko bafite Ebola." Yakomeje agira ati: "Bazimurirwa Entebbe kuvurirwayo kubera ko Murago gifite abantu 58 bagikurikiranirwa hafi bari mu kato." Yavugaga ko abarwayi bajyanwa ku bitaro bya kabiri biri mu birometero 41 kure yaho. Ibitaro bya Murago biri mu murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Abantu bemejweho Ebola ejo kwa gatanu baba aribo ba mbere bamenyekanyeho ubwandu bwa virusi ya Ebola mu mujyi, batangajwe umunsi umwe minisitiri w'itangazamakuru yavugiyeho ko icyorezo cya Ebola byagenje amaguru make kandi byari byitezwe ko kiba cyarangiye mbere y'impera z'umwaka. Itangazo rya guverinoma ryo mu ijoro ry'ejo ryavugaga ko icyorezo cyanduwemo n'abantu 65 kandi cyishe 27. Byari bitarasobanuka niba iyo mibare irimo batatu bashya b'i Kampala. Guverinoma ya Uganda yavuze ko mu cyumweru gishize abandi bantu babiri bemejweho Ebola i Kampala bari baturutse i Mubende, aho iyo ndwara yabonetse bwa mbere, ari naho bakomoka. Perezida mushya wa Burkina Faso Ibrahim Traore ejo yashyize ku mwanya wa minisitiri w'intebe w'agateganyo, umunyamategeko akaba n'umwanditsi Apollinaire Joachim Kelem de Tembera. Traore yabivuze mu itangazo. Kapiteni mu gisirikare Traore yafashe ubutegetsi muri coup d'etat yo ku itariki ya 30 ukwezi kwa 9 kandi yagizwe perezida w'inzibacyuho ku itariki ya 14 y'uko kwezi kwa 10. Yarahiye ejo kwa gatanu, nyuma nibwo yagize Kelem de Tembera minisitiri w'intebe w'agateganyo wa guverinoma izayobora inzibacyuho kugera ku matora ateganyijwe mu kwezi kwa 7 umwaka 2024. Minisitiri w'intebe mushya asa n'utazwi cyane mu ruhando rwa politiki. Yize amategeko, yayoboye ibiganiro kuri televiziyo yigenga kandi yanditse ibitabo byerekeye politiki n'amateka y'igihugu cye. Traore ejo kwa gatanu yongeye kumvikanisha ko yiyemeje kugarura amahoro no kugaruza ibice by'igihugu byafashwe n'abarwanyi. Guverinoma ya gisirikare ya Guinea yifuje igihe gito cy'inzibacyuho, amezi 28, ni ukuvuga imyaka ibiri, akaba amatora. Byavuzwe n'umuvugizi wa guverinoma Ousmane Gawal Diallo. Mbere guverinoma yari yasabye imyaka 3, umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO urabyanga. Abasirikare bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa 9 bakomeje kotswa igitutu ngo basubizeho ubuyobozi bwa gisivili mbere y'imyaka 3 n'amezi 3, hanyuma perezida w'agateganyo Colonel Mamadi Doumbouya asaba imyaka 3. Itsinda rya CEDEAO ryagiye muri Guinea muri iki cyumweru kwiga ubundi buryo bushyize mu gaciro bw'inzibacyuho yerekeza ku matora. Diallo ejo kwa gatanu yabwiye abanyamakuru ko igihe inzibacyuho y'imyaka 2 kizatangirira bizemezwa mu nama mu kwezi kwa 12. Abasirikare bari ku butegetsi bari basabye ko iyo nzibacyuho yatangira mu kwezi kwa mbere 2023. CEDEAO yavuze mu itangazo ihuriyeho na guverinoma ya Guinea ko yateguye ingengabihe y'amezi 28 ifatanyije n'abayobozi b'igihugu kandi ko uyu muryango watanga inkunga y'uburyo n'amafaranga byo gushyigikira iyo nzibacyuho. CEDEAO ntiyavuze igihe iyo nzibacyuho ishobora kuzatangiriraho. Moko meze kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri wa3 akadomo radio tv wa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @vowa radio yacu. Mukanya turajya ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu cyumweru cyahariwe umukenyezi w'umuhinzikazi mu Burundi, abagore bo mu cyaro bavuze ko kuba hari abandi bagore babaserukira nta nyungu igaragara babibonamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birika neza ukorera Nairobi muri Kenya.
Yewe ntamvise ndima ntunzwe n'ugukingera nabana bane abo bana nkingera nkabagurira ikiro cyufu bakarara bariye sahita ntibajye
nakije wazo nibigira n'umukenyezi wo mu ntara ya Gitega iruhande y'umurwa mukuru wa politike nta kivi na gito yagira cyo kurima abana biwe bane kugira ngo abatunge abanza gucingero ni watunze umuryango kubera umugabo wiwe yamugaye.
Yewe ntamvise ndima ntunzwe n'ugukingera nabana bane abo bana nkingera nkabagurira ikiro cyufu bakarara bariye sahita ntibajye ndirukanga gose kandi mugenzi wanje nabo yaramugaye nta nakaza kora kubavuza ndirukanga nkagurana ababanyi n'abagenzi ahama ndayakiye nkabasubiza ubuzima ndimo ni bubi buragoye.
Ejo ni ntamvukiye ho kuba ruko bayi Gitega nyene avuga ko ku myaka yiwe 70 yatunzwe no gusabiriza
seka nteka amaboko abagira neza bavashe ndumurimyi mugasimfisa ho ndima nagenda nko mugasotse aho mu bya leta kaza ndajotora ku mabuye gatoya shoboye hayi mabasuma nabo bakazanganya mu gatondo iyo mvyutse mbanza gusenga saba leta y'u Burundi bone twebwe dukuze yitufashe nk'ubu nyene mu kwipuza nk'iyo tugwaye niho tugira ingorane nini utwo turya natwe ntitwobashinginda nibo bishobora abanyakuba.
Mariko ndere imana wafite abana 8 yatawundi beza amaso
isa abana benshi je bize nk'abana 8 kubacira ingero ndumu mama biragoye twegere ico twose aba nk'amwe ko mutwiyumviriye ho kuza kutubaza mutuvugira imbere bakaduha nk'agatayina ke tukabaho nk'abandi.
Ivona nshimira imana n'umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza mu ngero iruhande yo kurima akoreye indi minimo yose kugira ngo yibesheho nabiwe atangura bwijwe rya Amerika ubwoko bw'ibiterwa yimbura
ibigori n'ibiharage n'inkore birantunze n'umujyango wanje nagatashya ndakajyamwo ndakarose kuko ubuzi bwose ndabukora.
Umukenyezi wundi wibubanza ararushinga no kuronka ifumbire ku giciro ciza ibindi hasanga ubuzima ashobora kubugwaza gwaza
nk'iyo umuntu yarimye ikintu kirikingora nka jewe novuga ngo kwanagafumbire kandi nk'ifumbire gufumbira akagenza kwigura sanga yimbe kera mangura kukira kugira ngo ndabikome imbo wagenda neza
kebekanya benda wahangayikishijwe no kuburi tonga rimamwo ariko avyifatamwo neza kuko akora ibishoboka byose ntarera amaboko
cyangwa kwanje muretse kora kubera ntaronka yo nkote cyangwa nkagenda muri ferema abandi bararimajeho nkaca ngenda gukubita ibyatsi nongera kugura bakuye mu mukere kandi ntunze umuryango jewe ndum jewe ndagenda nkancita cyangwa nkabahoma nkaca nongera nkaza ngenda ndose nkutundandaza
mediatrice nishimwe wo mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushira uburengero nabavuga ku munsi wahari umukenyezi mwirimizi usana uko atacumumariye
cyangwa tuzatumva ngo habaye umunsi mukuru ariko ntabwo turabona nk'abantu baza kudushyigikira ngo bavuge ati ni bigende uko
mugenzi we nawe asanga abakenyezi birimizi basa n'abatereranye
abirimizi kenshi badushira inyuma kubera ko babona yuko atabujya nimwe avuga ati amaboko atareha ntaramukanye.
Uburundi ni igihugu kiri muri bike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bihagije bafite ibice 30% mu nzego zifata ingingo. Bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira urugero baserukiwe ko kuva ku nzego zibanze kugera mu biro by'umukuru w'igihugu uciye mu makomine intara muri leta n'inama nkenguzamateka n'inshingamateka. Ariko harabandi bemeza ko abakenyezi bagenzi babo batowe canke bitoreye atakintu kinini bamariye
ntwebwe batowe batanacho badufashe twebwe aho tugarukira twe ntavyomba nabari ko baradufashe kandi tutana babona harimo bamwe bamwe tutana babonye ningene baba bameze n'igihe batogwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama.
Umukenyezi wo muri komine Rugombo mu cibitoke hari kindi kintu kimushimisha kurusha kubona muri usangi abagabo babirimizi batagitana ibikorwa abatambukanye babo muri kahise
ubu tubayeho neza kuko ubu abagabo barafasha muri bimwe bimwe bishoboka kubera inzara yagira tera yarashishije ubwenge abagabo benshi barafasha abakenyezi baritaye ibikorwa byo mu rugo umuntu arabona neza ko ari byiza.
Felix Ngendabanyikwa munyamabangana yagahezwa mu bushikiranganji bw'ukuringanisha ibitsina akeza abakenyezi birimizi avuga ko ari inkingi y'iterambere ry'imiryango n'igihugu.
Muri rero inkingi y'umuryango n'igihugu muri akarahara mu Ruganda ntibacura kuko umukenyezi imizi ari warima ibitunza bene igihugu bose umukenyezi imirimizi rero ategereza kuba n'umworozi kugira ngo ibitungwa yoroye hambavu yo kumufasha kugwiza umwimbu bitume aronka ifungwa ziva mu bikoko
ibiharuro bitangwa nabo nijerekana ku cyakane cy'abantu bamwisi arabakenyezi ariko bari munsi y'ice 20% byafite amatongo biharije canke batorana mu gihe mu mitumba busumbasumbana bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40%. Onimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbu ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bogabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni 100 na 150 ku isi. Igisata cya onikijejwe abakenyezi naco kivuga ko muri rusangi umukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi. Eroje uri kaneza ijuje America.
Leta ya Tanzania yafashe ingamba zibuza Ebola kwinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na Uganda zirimo ya Kigoma icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo. Ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya America muri Tanzania James Jovin.
Umushikiranganji yagejeje amagara y'abantu mu gihugu cya Tanzania Umi Mwalimu mu nama n'abanyamakuru kuri wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam yavuze ko icyo cyorezo giteye impungenge mu ntara za Kagera, Mwanza, Kigoma, Geita na Mara arizo zihana urubibe n'igihugu cy'Ubugande. Umutegarugori Umi Mwalimu yemeza ko mu gihugu cya Tanzania atamugwayi wa Ebola aravugwamwo gushika n'ubu, gusa leta yiteguye guhangana n'icyo cyorezo cyane cyane muri izo ntara zegereye igihugu cy'Ubugande. Yashimangiye ko leta ya Tanzania yamaze gufata imikenyero yo guhangana n'icyo kiza cyane cyane mu ntara ya Kagera ariyo nzira nkuru yo kwinjira no gusohoka igihugu cy'Ubugande ujya muri Tanzania. Gusa mu ntara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'Abarundi biraboneka neza ko atana kimwe kirakorwa mu gukingira abanyagihugu impunzi zituyemo.
Uwepo wa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani unaiweka nchi yetu katika hatari kubwa ya kupata mlipuko wa
indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cha Uganda iraje ishinga igihugu cacu kubera ibikorwa byinshi dukorera hamwe mu by'ubutunzi n'iterambere ariyo mpamvu nyamukuru yoza n'ico cyorezo mu gihugu cacu. Zimwe mu ntara ziri mu kaga ya mbere ni Kagera ari nayo mpamvu icegera canje yamaze gusohora yo kuraba uko mu bihe biri imbere twofata ingingo zikomeye zo kwikingira. Uretse Mwanza, Kigoma nayo ni ntara ya gatatu mu ntara za mbere ziri mu kaga.
Kwa hiyo Mwanza inaingia namba mbili katika kuwa kwenye hatari zaidi, lakini Kigoma, mkoa wa Geita na mkoa wa Mara.
Impungenge ni nyinshi kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu ko zohaba zandura uwo mugera. Ni mu gihe yatanyigiye icyo cyibure imigambi yo kwirinda n'icyo cyorezo iravugwa muri izo nkambi gushika n'ubu.
Twebwe impunzi z'Induta turafise ubwoba budasanzwe ubwoba bwerekeye n'iki kiza cya Ebola. Yumva korona yaragiraga genda ariko Ebola nayo tufise ubwoba budasanzwe. Turumva ya mu gihugu cyo mu Buganda ko yatanguye isasi kinganda, ariko rero twiyumvira nko mu gihe byoshika ikaza ngahinduta naho twogira ibibazo bidasanzwe ngahinduta. Dufite ibibazo isuku rike, amasabune ntitoronka, izangombwa bijanye n'isuku ntitoronka. Reka mbere navuga yuko ubu amashyirahamwe nta mashyirahamwe akidufasha. Dufise ibibazo rero bidasanzwe nko mu gihe icyo cyo kiza cyotera ngahinduta byoshya bigenda gute ku mpunzi ziri ngaha muri Tanzania. Twaca tufanye tukaheregetera gose
Imana yabaye iradukingira irige ntayo itangira dushikira mugabo turayumva tura Imana yakoturi yaradukingiye kuri ubu tuzokomeza dusenge Imana ikomeze iheziyo nidushikemo. Mukomeze mudufasha muri byose n'icyo kiza mudufasha no kugira ngo mudahe kugira ngo bihere bihige iyo biri nibizatse ino nabo tukaba tugifisa kahenge.
Nikindi dusaba rero turasaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe ko yogerageza ikaduhereza amasabuni kongereza n'ubuvuzi. Reka n'ubuvuzi ntibuko buragenda neza mbure nko mu gihe rero iyo Ebola yocize atavuzi bari bukwiye byose urumva tujya duhona na twese twopfira rimwe kwezi.
Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ariryo rigejeje amagara y'abantu mu nkambi ya Nduta rivuga ko rizokoresha kato ryari ryateguye kwakiriramwo abarwayi b'umugera corona mu gihe ho kwibonekeza umuvuduko w'icyo cyorezo Ebola mu nkambi. Gusa iryo shyirahamwe riri mu migambi yo kwitegura gutanga inyigisho ku mpunzi z'Abarundi n'Abanyekongo ubijyanye no kwirinda icyorezo Ebola mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu ndwi zibiri ziza mu ntumbero yo kwirinda icyorezo Ebola kimaze guhitana abatari bake mu gihugu kibanyi cy'Ubugande kuva mu ntara ya Kigoma icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. James Jovini, ku bw'ijwi ry'Amerika.
mukomeje kumva radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri www.radioyacu.com mukurikire amakuru ya radio yanyu kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @radioyacu makanya n'icya kiganiro mumenyereye Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shofer abaneza ntugunga mu bantu
mama mina babona
hiwe ntiwabonye yuko batwaye isandugu ngira bagiye gushingura
mie mina jo ile famille sana na kinya kinabafikia antuka kinatuchukiza sana ni kitu cha huzuni
nibiki
antuka ule gars anakufa mbaya sana na wenyewe banamuoni ba refugee muumuro Mungu wangu binatuzikisha sana abantu ya muumuro ingelikuwa tagisi tuwatafutie na shie gisi ya kubamaliza bakufe
oya shof
hapana ningelipenda hata kabisa na shitu tufanye hata basi gisa kutosha aba baiane muinchi yetu watu wachafu na aba bafie yetu na wabana akili viwele wele tu ya kwenda natafutana na kuolewa na bagarso wa muumuro abana akili aba na mke na
nukuri ndabyumva yuko babaye ibyashiki uwo mwana birababaje ariko rero nturenza karimbi umunyamuhumuro wese acaba mubi
mama uyapata experience ya watu jiongele
si wewe jenda kuvuga yuko abahungu bimuhumuro baza kureshi wanyibugo kandi byo si nibyo no muzi niko byamye hambere hose urashaka wumvirize no mu mateka yaka karere kazi twamye duhana bageni bakaba umujyango umwe
mama ngo ya kidogo nikamate kwanza client yangu kisha ndakuya nibeleze vitu yenyewe bilipitikana karibu client karibu sogelea kwa mbo taxi mlango kwa watu karibu
urakoza cyane shofe nina bozi modoka rwose nashobe kandi sinabasha kugera kure kubera ko ngendera kuri nomba go
uko wa muhumuro we
gakondo ya
toka motogare yangu
njizenera
akubwiye yuko adashobora kuja kure kubera ari kuri bekiye uri kuri mwirukanwa be mu modoka nani ubona ko keneye abamufasha
sitaki na sitaki mtu wa muumuro mu motogari yangu
shoferi mbabara rwose ukagira imana
sasa nataka mie nitoke nje mi peke nke nifungele mlango batu bachafu ba uwaje gise mtu huyu kaka yetu
gose ntaro hari nagize mu byabaye kurira mugenzi wanyu wibuka ngizo ko nanye nakubiswe nabo bene wacu ndimo mbaboza kumugira nabi amahirwe nuko nabashije kubacika ngahamagara polisi none bakabara fashwe
tunabayua sana nyie kwanza ngwa niite batu yangu bote babugo bakuye banisaje tuangalisha kufanyizia mbaya wewe mtu wa muumuro wewe mulozo
oya nani wabaze ngwa rekanigirisha
bya rekana ndeba kuko ntare
kumeza
bila biniambie kitu byenyewe natufanyizia binatuzikisha sana na hiyo chafu telefone nao sasa mbona haitike
umva nkurahira rwose mfushe rukunda barenze nkubwije kuri sinshobora kugira nabo munyabugo
we mpyisi we
twituye mpyisi kuva no kuba sokuruza bacu uretse no kuba abanyabugo arabaturanye turi umuryango umwe
unasema famille tulibakaribisha saba refugee kwetu bugo injo merci nye munatupatia mpyisi mwe
reka kurenza urugero nawe nimbi mpunzi imwe cyangwa zibiri zarabagokeye zikagira nabi nukuvuga ko abanyamuhumuro bose baca babari
bote ni bamoya atungeli atabakaribisha kwetu saba refugee aba mpyisi
aya magambo yawe rwose ndayarambiwe yego mwaratwakiriye ariko namwe twabakire mu bihe byashize
muri tukaribisha kwenu mwe
none
sikugani
ariko so nibutaza amateka ngaho
una tahaya mina kula pia mie kujina ya tate yangu migambi na ndio mwenye alikuwa mtu mkubwa sana mu familia yetu
unasikie
na kula pia kaburi ya tate yangu migambi
sokoro ni migambi migambi wibuke mbele ya soko neza neza
migambi wa mbele ya soko gisa naongea ndio
uwo urumuzu kuru wa migambi wewe niko ubuno nangu hama kuru kwa sokuru uwo nguo migambi alimusaza wanyo wakuru
maake wako kuze yangu
Mosubirire mwako kanu ngo wiki
mba mada uwo migambe imereso kiwabi bugo ni musazo anyo gukuru gutya iwe yaje gutura ahubwo ibugo nyuma
ariko mana yanjye mwebwe murababyana urabona ibyo wagira ukore
mama menesha
ariko ibi bintu je sinumva niyo byavuye uko kuntu abanyamuhumuro abanyarusangi n'abajya bugo twama twitana ba mwana tugashaka kugiranira nabi twita abandi ngo nibabe abandi nibabi nare ngubu ntimubonye ko muri muri umujyango umwe mwebwe
marame nasikiye haye
Tendo mio
leo njo mimi naona tuko ba moya kabisa
urabibonye
anipatia tayambi basi
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na La Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Nyuma ya Combo Taxi dusubire mu Burundi. Amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba aheruka kwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye amusaba gushyira mu ngiro urubanza rw'urukiko rukuru rw'umuryango EAC. Ruvuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza n'inzego zakurikiye zagiyeho mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga ry'u Burundi n'amasezerano y'amahoro ya Arusha n'itegeko rigenga EAC. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Kavin inkuru ukorera ikigari mu Rwanda.
Ubwo rwandiko rwatewe ku mukono na mashami ku gite cyabo hamwe n'inani zirimo ayarenga amajana abiri akorera ahanini mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ayandi nayo yashigikiye ubwo rwandiko ni nka Human Rights Watch n'urunani EACSOF ruhuza ayo mu karere ka Afurika y'ubuseruko ari nabwo rwitwaye muri sentare nkuru ya EAC. Mu ngingo iherutse gusohoka iyi sentare yerekana ko ayo mashirahamwe yatsinze urubanza rwemeje ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yahunyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi amasezerano ya Arusha n'itegeko rya EAC mu mwaka w'2015. Ubu abo bitwaye basaba ko ingingo ya sentare yocigwa mu ngiro. Icyo bikoze sentare yerekanye ko bigoye kuyishyira mu ngiro kuko urubanza rwacitse uwatwaye iyo manda itavuzwe ko rumwe Petero Nkurunziza yari yitabye Imana ndetse hari n'inzego nshasha. Yamara ayo mashirahamwe yigenga abona ko hari bishobora gukogwa anshere niko yagize atwara ishami ry'igiteka yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Icyambere nuko yosubiza iteka abajyambuwe abo nabo bakaba abarundi ibihumbi n'ibihumbi bagorewe makambi y'impunzi n'amashyirahamwe ya politiki imigambwe ya politiki myinshi iri mu buhungiro n'indi iri mu Burundi amashyirahamwe yigenga ari mu buhungiro ndetse mbere n'ari mu Burundi n'amaradiyo n'ibinyamakuru bikore mu buhungiro n'ibindi biri mu Burundi bidakora byigenga kubera iyo nyangwa by'amategeko.
Leta y'u Burundi yoyo ibona ko ugwaciwe na sentare nkuru y'umuryango wa EAC atakibanza n'inseguro rufise. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabivugiye kuri mikro y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro c'abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu mu mpera z'ukwezi guheze.
Ijyangingo nta kintu kinini zoza gufasha kubera ikiringo cari cateye impari cyo kuva mu 2015 gishira umwaka wa 2020 caraheze. N'uwico kiringo cega Imana yakoze ibyayo na kiriho ni kimwe bitambwa ifaransa sans obuje. Ikiburanirwa ntikikiriho, ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'ubwo rubanza ari mfagusa.
Yamara amashyirahamwe yigenga yo mu karere na mpuzamakungu asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gutanga akarorero keza mu gihe ari nawe asanzwe arongoye uwo muryango mu kiringo cy'umwaka.
Bagaruka bizwa shingiro bw'2025 iryo bashyizeho kugira ngo bahane abo bari bise abasi b'igihugu gifutwe. Amashyirahamwe yugawe abo bashyize ku mamanda dare babanze babihagarika ubwa mbere hama ategerezwa kujaho ibiganiro bizohuza abanyepolitiki bari mu gihugu abanyepolitiki bari hanze amashyirahamwe ari mu buhungiro n'ari mu gihugu na leta y'u Burundi bigatuma za mpunzi zigoroma makambi y'amashyirahamwe ari mu buhungiro abanyepolitiki bari mu buhungiro akore ku mugaragaro.
U Burundi ntibukozwa icyo cyifuzo cyo kurekura imfungwa za politike. Prosper Ntagwamiye yatangaje ko ikibazo cerekeje abashatse gutembagaza ubutegetsi ari umurongo ntarengwa.
Ngira ngo nitwokurwa turaje kukabaje nde myerekano yarimo amagrenade ntuba ko ari umugumuko imigumuko irahanwa n'amategeko. Bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwariho bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho n'amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera gahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye.
Gusa abo baranira gateka kazi na muntu bemeza ko nyabona ubwo rubanza rwaje kwerekana ko abakurikiranwa kuri ico caha atari bo bari bakwiye kucagirizwa nk'uko bisigurwa na Maître Dieudonné Bashirayishize umwe mu baburanye ubwo rubanza yarusha muri Tanzania ijwi rya Amerika yakurikiranye gushika ruhere.
Iyo sentare yemeje yuko umugambo uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako. Ubu rero ugo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo. Nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako.
Amashyamwe yigenga aremanga ko afise uburyo yacishijemo urwandiko rugashikira uwo rugenewe perezida Ndayishimiye mu kiganiro utwara sentare ya yase umurundi Nelson Kayobera aheruka guha ijwi rya Amerika yaravuze ko gushira mu ngiro imanza z'iyo sentare bitoroshe.
Sentare cy'imanza ariko cyakigenda kugukurikira kuri uko urwanza rwashizwe mu ngiro. Nuko wasinze niwagaruka gusaba ati ndabasavye urubaza rwanje rushwe mu ngiro leta nishwe mu ngiro akazogumagaruka ariko kubera yuko yasenari ibihugu utaweze mu ngiro ubuhonyanze ibitegeko.
Ni kopi yago ijwi rya Amerika rifise ubwo rwandiko rwarungikiwe kandi abakuru b'ibihugu vy'akare ka Afrika y'ubuseruko nk'Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya, Sudani y'Epfo na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aba banyacubahiro basabwa gufasha kugira ingengo za sentare y'umuryango barimwo zeshegwe mu ngiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwarimu duteze amatwi naha ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.
Americana, iwanyu mu ntara.